ఇది నీష్ గురించి అమెరికా. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Uyu munsi turi kuwa gatatu tariki ya kabiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'2015. Hano muri studio ya gatanu Washington DC muri kumwe nanjye Ed Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Bahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
We must redouble our efforts to support a political solution to this current crisis. Let me be clear, there is no substitute for a commitment by the Burundians themselves when it comes to finding a way forward. They themselves must choose the path of peace. But I firmly believe in cooperation with our international partners, we can provide the right incentives for them to do that.
Uwo ni Senateri Ben Cardin mu nteko ishinga amategeko ya Amerika avuga ko umuti w'ibibazo biri mu Burundi ugomba gushakirwa mu Barundi ubwabo. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Edi, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radio ijwi rya Amerika. Samantha Power, ambasaderi aserukira Leta Zunze za Amerika muri ONU, ahanura Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ko atosubira kwitoza ikindi kiringo akinjure ngo mu gihe ibiringo vyiwe bizoba birangiye mu mwaka w'2017. Samantha Power yabibwiye abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa kabiri ku cicaro ca ONU, aho Leta Zunze za Amerika zigiye gutangura kurongora akanama ka ONU kajejwe umutekano. Yamenjije ko inama ya ONU ijeje umutekano igiye kugendera u Burundi, igihugu kiri mu mvururu za politike n'ubwicanyi byatewe n'uko Perezida Nkurunziza yagirizwa guca kubiri n'ibwirizwa nshingiro mu kwitoreza ikiringo kigira gatatu. Ati kubona abakuru b'ibihugu vya Afrika bizizira ku butegetsi bakanka gukurikiza ibiringo birateye ubwoba. Samantha Power amenyesha ko yizigiye ko Perezida Kagame w'u Rwanda azobera akarorero keza akarere mu gihe yokinjura mu mahoro. Ati bizeye ko Perezida Kagame azokurikiza ivyo yemeye incuro zitari nke kwa zoreka urundi runganywe rw'abategetsi bakamusubirira. Iyo ngingo y'inama nshinga mateka y'u Rwanda yashitse ko yaramenyekanye mu makungu, atariko Perezida Kagame ntarerekana ko afise umugambi wo kubandanya atwara u Rwanda. Arangiza avuga ko u Rwanda rwabaye akarorero keza mu guteza imbere ivy'amagara y'abantu, guserukirwa kw'abakenyezi mu nzego z'igihugu no mu bijanye n'inyigisho. Ati nakaryo keza ko gukwerekana akarorero keza no mu vya politike na demokrasi. Muri Burkina Faso naho Roch Marc Christian Kabore aheruka gutahukana intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu muri ico gihugu, yamenyeje ejo kuwa kabiri ko agiye gushiraho programme za politike ziha kazoza keza n'iterambere kugwaruka abakenyezi n'abageze mu zabukuru. Ariko abakurikirana ivya politike hafi muri ico gihugu baribaza ico azohindura mu gihe aheze umwaka umwe gusa avavanuye na Perezida Compaoré, ku buryo ngo yoba gifise ivyumviro vya leta zihitiye. Inyuma yaho atahukaniye amajwi arenga 50 mu gice ca mbere, Kabore yemereye abanyagihugu ko agiye kuzana ihinduka muri Burkina Faso inyuma y'imyigaragambyo yakuye Perezida Compaoré ku butegetsi. Umwe mu bitavye amatora amenyesha ko Perezida Kabore afise igikorwa kitoroshe mu gihe ico gihugu ariho kikiva mu bihe vyo gushaka gutembagaza leta no mu bihe vya leta fata kibanza. Ayandi makuru avugwa ku mugabane wa Afrika, umuryango ugwanya ibiturire n'akarengane Transparency International umenyesha ko abantu bagera hafi ku miliyoni 75 ku mugabane wa Afrika batanze igiturire mu mwaka uheze. Icegeranyo casohowe n'uwo muryango cerekana ko abanyafrika benshi bemeza ko igiturire kigenda kirushaho kwiyongera ku bantu bagera ku 43,000 bo mu bihugu vya Afrika y'Efo y'Ubugaragwa bwa Sahara. Abashakashatsi b'uwo muryango bavuganye nabo mirongo itanu n'umunani ku ijana bemeza ko igiturire mu bihugu vyabo ciyongereye cane mu kiringo c'amezi cumi n'abiri aheze. Nubwo benshi mu bakuru b'ibihugu vya Afrika biyamamaza bavuga ko bazogwanya ibiturire, ico kibazo na nubu kiracakomereye ibihugu vyinshi. Umuryango Transparency International ari kuvuga ko hari ibihugu bigerageza guhangana n'ico kibazo birimwo Botswana, Burkina Faso, Lesotho na Senegal. Umuyobozi wo muryango Jose Ugaze arasaba ibihugu vya Afrika guhagurukira ico kibazo kuko ngo akenshi kigira ingaruka mbi ku bakene. Hano muri Leta Zunze za Amerika naho umugwi w'inteko zidasanzwe za Leta Zunze za Amerika zigwanira hasi zigiye kurungikwa muri Iraq mu ndwi ziri imbere mu ntumbero yo guhasha no gusambura umuhari w'iterabwoba wa Eta Islamike. Nkuko bimenyeshwa n'abategetsi mu vya gisirikare muri Leta Zunze za Amerika, abo basirikare bazoba bangana ku gitigiri c'amajenabiri. Intumbero nyamukuru mu kubarungika ni kugira hongerezwe ibikorwa vy'igendereza kuri uwo muhari, bongere bahigane n'indongozi, bagenzure kandi n'uturere vyigaruriwe muri Iraq na Siriya. Sekretari wa Leta Zunze za Amerika ajeje kwivuna abansi avuga ko izo nteko zidasanzwe zizogaba ibitero zibohoze imbohe zitororokanye amakuru y'igendereza, hatibagiwe no gufata indongozi z'umuhari wa Eta Islamiste. Muri Turukiya naho abantu batanu nibo bakomerekejwe n'ikibombe caturitse i Istanbul ku mugwa mukuru wa Turukiya ejo ku munsi wa kabiri. Ico kibombe caturitse catumye ivyo kuyunguruza bihagarara. Abategetsi bamenyesha ko ico gitero cabaye mu masaha y'umugoroba mu gihe hari uruja n'uruza rw'abantu benshi. Imiduga itari mike yarononekaye, hari n'amabisi yunguruza abantu yononekaye. Gushika ubu ntawuri yitirira ico gitero muri ako karere muri ico gice ca Turukiya.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi, mugejejweho na Alois Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda rwifatanije n'isi mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya icyorezo cya SIDA. Uyu mwaka u Rwanda rwihaye insanganyamatsiko igira iti kwirinda no kubuza abana virusi itera SIDA. Ministeri y'ubuzima ivuga ko ihangayikishijwe n'umubare w'abana babana n'ubwandu bw'agakoko gatera SIDA badafata imiti. Asumta Kaboyi Kigali adufitiye inkuru irambuye.
Leta y'u Rwanda ivuga ko kugeza ubu abantu bakuru bangana na 84% babona imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera SIDA, ariko Minisiteri y'Ubuzima ikavuga ko muri iki gihe ihangayikishijwe n'umubare w'abana 18,000 bakwiye kuba bafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera SIDA, ariko iyo miti igahabwa 1/2 cy'abo bana gusa. Ubwo hatangizwa ubukangurambaga mu kwirinda icyorezo cya SIDA, Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko igiye kumara igihe kigera ku mwaka ikangurira abakiri bato kwipimisha virusi itera SIDA ndetse no gufata imiti neza ko bayisanganye. Dr. Muhimpundu Ribaka ushinzwe ubuvuzi bw'indwara ya SIDA muri Minisiteri y'Ubuzima avuga ko kudaha abana imiti igabanya ubukana bwa SIDA ari ukubikira amahirwe.
Ikibazo gikomeye ni uko dusaba ko ababyeyi batuzanira abana tukaba bakapimwa abafite virusi itera SIDA tukabashyira muri gahunda tukabaha imiti. Abana bafite virusi itera SIDA iyo avuye ku gihe ni umwana nk'undi, ni umunyarwanda nk'undi. Igihe cye cyo kubaho ni kimwe nk'icy'abanyarwanda. Kenshi n'impamvu mbye atabyumva ni urukundo akunda umwana we cyangwa se ubujiji. Abati sinshaka kumenya ko umwana wanjye afite virusi. Akibagirwa ko kutabimenya nago bizatuma ya virusi ihagarara. Ku rubyiruko kenshi harimo urubyiruko narwo rudashaka kwemera, nago bashaka kwemera ko agomba kuba afite virusi itera SIDA.
Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko yashyizeho ingamba zo korohereza urubyiruko kubona ibisobanuro ku ndwara ya SIDA. Hashyizweho amasaha yihariye urubyiruko rwakirirwaho kwa muganga kuko abenshi badakunda kwivanga n'abantu bakuru. Iyi minisiteri irateganya kugiha urubyiruko rubana ko gatera SIDA imiti banywa mu gihe cy'igihembwe kugira ngo babashe gufasha abafite virusi itera SIDA biga baba mu bigo by'amashuri. Leta y'u Rwanda irateganya kandi mu gihe cya vuba guhindura uburyo iha imiti ababana ko gatera SIDA uyu ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda Dr. Patrick Ndimubanzi.
Ubundi abantu bose bafite ubwandu bwa sida ntabwo bahitaga batangira imiti, bategerezaga abasirikare babo bakagabanuka bakaba bakeye, ariko ubu ngubu ukuntu isi ishaka kubihindura nuko buri wese wanduye niyo abasirikare baba bataragabanuka yahita atangira imiti. Ibi ngibyo rero akaba ari ibintu abantu bagikomeza kuganiraho kugira ngo bizakorwe.
Abakiri bato bagize ibyago byo kwandura virusi itera sida baracyahura n'ingorane zo guhabwa kato na bagenzi babo mu gihe bari ku ishuri. Iyi niyo ntandaro ya bamwe batigaragaza ngo babashe guhabwa imiti.
Hari igihe babafata bakabakubita atuweho naguru wacu ngo urarwaye ngo urwaye sida ushobora kuzayiduteza binyujijwe mu rwembe, akaba ngombwa ko babamagana gutyo. Baba barireka isahani imwe ntibaba ari bo yobongera kuriraho, bakaba bayabo igikombe cyabo ifurusheti yabo.
Kugeza ubu ababyeyi ntibaragira imbaraga zo kubwiza abana babo kuri mu gihe banduye agakoko gatera sida, cyane cyane baba baravukanye iyi virusi. Ugize ubutwari atangiza umwana w'imiti atamubwiye impamvu amuha imiti umunsi ku munsi. Aba ni bamwe mu babyeyi baganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Umwana arajya azambaza ati se ibi binini ko mbinywa, mama ibi binini mora mbinywa bivura iki? Ugasanga umubyeyi agize ahuye n'icyo kibazo cy'ukuntu yakiregura ku mwana.
Warabizi niyo turi mu bantu umwicira ijisho akamenya icyo umubwiye, tugahita tugenda mu nzu nkajya kumuha imiti.
Guha imiti umwana ya buri munsi itavaho yaje kukubaza ati ni ibiki mu mabu rya buri munsi? Ndwaye iki?
Ntago ajya akunda kubimbaza, ariko nyine ajya akunda kumbwira ngo ariko ngo kumpa imiti ngo ndarwaye. Ntinturarwaye.
Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko mu myaka 10 ishize abanyarwanda 3% aribo bari bafite ubwandu bw'agakoko gatera sida. Mu mijyi habarirwa abangana na 7.5%, naho mu cyaro bakaba 2.3%. Ku isi yose miliyoni 3,200,000 z'abana bari munsi y'imyaka 18 bafite ubwandu bw'agakoko gatera sida. Umunsi wo kuzirikana ku ndwara ya sida mu Rwanda wabanjirijwe n'igikorwa cyo gukangurira abakiri bato kumenya ububi bw'iyo ndwara no kurushaho kwipimisha ngo bamenye aho bahagaze. I Kigali hanabaye umuhango wo gupima umuntu wese wari witabiriye uyu munsi, ndetse agahita habwa n'igisubizo. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Tukivuga ku bijyanye n'umunsi wahariwe kurwanya indwara ya sida, abagize komisiyo ishinzwe kurwanya iyo ndwara mu ntara ya Kirundo barishimira ko umurindi wo kwandura sida wagabanutse, ariko ababana n'ubwo bwandu bo bavuga ko n'ubwo babona imiti kuyifata utarya neza bibakomereye. Ni inkuru tugezwaho n'umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Seperes Kirundo ishami ry'igisata cya leta kijejwe kugwanya umugera wa sida Seneles kirishimira cyane ko umurindi wo kwandura sida wagabanutse cyane mu ntara ya Kirundo, bafatira ku bushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'2007. Leonidas Ndayishimiye arongoye Seperes Kirundo.
Baravuga yuko mu ntara ya Kirundo baravye bitigirizo bipimishije basanga baranduye bashika babice birenga 4%. Icyo gihe mbere bavuga yuko ari ntarigira kabiri tu havuyemo meri ya Bujumbura. Icyo gihe rero ibikorwa twarabibandanije kwigisha abantu kwikingira kwirinda. Mu nyuma rero ndabara kumenga hariho ikintu cyahindutse cy'ushingi cy'ingendo cy'inyifato, abantu barashoboye kwifata biraboneka mu biharuro, kuko ubu tugeze ku bice kimwe igice kimwe n'ibice 2%. Urumva ko byagabanutse ibice birenga 3 byose.
Mu ishyirahamwe ry'abagendana umugera wa sida RBP Plus baremeza ko imiti iboneka neza. Abo baserukira yamara bavuga ko bafise ibibazo byo kubura ico bafungura bari kuri iyo miti.
Nta kintu kiba kiboneka. Turamaze nk'imyaka mbere nk'icumi mbere atacyo nk'ibyo turonka. Twibereye aho konyene, imiti tuyifata konyene, umuntu nyene yabona nyene byase kwa ufata kubera utuntu yabuze twajya akamuhagira konyene wihoza.
Birashika mu gahagarika imiti kubera wabuze ico.
Yero no ufashe ko inzara ishaka kwica uwo mushaka gutevagaza nyene, ugaca mu nyene umutwe nk'umutwe nyene birasa nyene ukaca uzakoza kufata ku mugoroba ariko urasa utuntu ta.
Imiti baduha turayironka mugabo twatubura utuntu dufungura tukacati baba amago yagi ntitugire intege zo kuza kwisumira tatuguma ngaho. Rero
guca ingero ni ikibazo kuri abo bakenyezi birimizi bavuga ko ari ba amago yagi
gaguca ingero genda guca ingero ucubura imiti ajya amasaha baducura saa 7:00 biranka yuko tuyageza bakaduha igice wabuze intege rero ugataha saa 4 baca baguha gace ugatahirako. Hanyuma ukaza gusuma nyine akaro gatoyi nimbaraga fugiraga ko mu mwana kabarako nyene
umuntu nyene ashora kwirwa n'umwana ashora kwirwa tari yiye n'umuntu nyene mafara ashikirwa tari yiye karega guhora mu gitondo bizashimana bya cyatakirwa nashira mu kano
mu runani rw'abagendana umugira wa sida RBP plus bati kuba imiti iboneka ni vyiza cyane yamara yonyene ntihagije Pierre Claver Nkunzimana numuhuza bikogwa mu runani RPP plus mu Kirundo
muraze ku Kirundo hahahwindura zuba pamu yahora ikora ikigwa cyo gufasha abagenda mu gera basida mu kubafungurira ubu nyaragabanye igitigirisha abantu iragabanura nagaseke yahora itangije no vuga donkere kandite ugasanga n'indo cyane ndo bicuruzo bituma abantu amagara yabasubira inyuma kandi ugasanga biratakaza ivyizigiro hanyuma ariho nama nibikorwa byo kwiteza imbere nk'ibivya ama isoto kwitariza activities antisiho hovini bivyara socio professionnelle bivyo kwigisha imyuga kare senese aho bifasha ku bantu bamwe bamwe ariko ubunye ntibigikogwa bice bituma rero ubukene bw'umabuzi ukasanga mutonye ntushobe gukora
arangiza saba ishira hamwe pamu kongereza ifungurwa n'abazihabwa mu kigo cabagendana umugera wa sida INSS kimwe mu bibanza bitoregwamwo izo mfungurwa bavuga ko ari kibazo kigaragara ku banywanyi babo Jean Bosco niyo nkuru ajejwe ivy'imibano muri iryo shira hamwe
sinovuga ngo byifashe nabi cyane ariko haragahaze tubironsa turavye kitigirica bagendana mu gara wa sida basanzwe ari ku miti yo gupfufahaza tubironsa igitigiri baduha igitigiri badusaba ni bake cyane
Leonidas ndayishimiye arongoye CPRS Kirundo ishami rya CNRS igisata cya leta cyo kugwanya sida arico gikorana na pamu mu kugena abaronswa izo mfungurwa bati pamu ikoresha ibipimo kuko abari ku miti bose atari bamahoyera
igituma bavuga ko vyagabanutse nuko bitagihabwa bose bihabwa abari ku muti bagenda mu gira wa sida bari ku muti wa ARV ubwo nabo nyene hari ibipimo ikogwa kugira ngo bagushire ku rutonde rw'abazorongwa ivyo bifungurwa
mu ntara ya Kirundo umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya sida wahimbarijwe ku mugwa mukuru wa komine Vumbi hagendewe ivuriro ry'ababikira riri ku mutumba wa Gasura risanzwe ari ryo rya mbere mu ntara ya Kirundo rifasha abagendana umugira wa sida benshi mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Abasirikare b'abarundi 1,700 kuri uyu wa kabiri boherejwe mu gihugu cya Somalia aho bagiye gusimbura abandi mu bikorwa byo gufasha kugarukana amahoro muri icyo gihugu ni nkuru y'umunyamakuru wacu Eloge Wilikaneza
Abo basirikare bagiye muri Somalia bava mu bataya abiri ya 35 n'iya 36 bagiye gusubirira bagenzi babo bo mu batayo ya 29 na 30 batashe kuri uyu wa kabiri inyuma y'imisi 365 bari bamaze bahanganya n'intagondwa za El Shabab mu gikorwa cyo kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu cya Somalia Colonel Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yabwiye ijwi rya Amerika impanuro batekerewe n'abatwara imbere y'uko burira indege
ni cyane cyane kugumya discipline kuko mu gisirikare discipline ikintu gihambaye wigumije arangura ibintu byinshi byiza kira noneho hariya muri Somalia abasirikare bajayo bahanzwe amaso n'abantu benshi mu gihe habaye amakosa naho ntibareka kubivuga aho rero umuntu yabatekera impanuro akababwira nyifato ingene bategezwa kwigenza muri icyo gihugu kandi igihugu cyacu ugifise icyo nakwita isekiteri akarere kijejwe no kuvuga rero ibizokurirwa muri ako karere bizokwandikwa kuri ya misomo mugabo yuko byakozwe n'ingabo zavuye mu Burundi bariya anuvuga ni nk'aba ambassadeur bari mu kiya gihugu uko abasomali bazovuga abarundi hariya niko igihugu kizoronka amanota menshi cyane mabi
Abasirikare baje muri Somalia bashitseyo bagengwa n'amategeko y'igisirikare cy'u Burundi ariko kandi bisunga amategeko y'ishira hamwe y'ubumwe bwa Afrika Union Africaine aya mategeko y'ubumwe bwa Afrika kandi abonekera mu bijanye n'agafashanyo abasirikare bahabwa amasezerano memorandum d'entente mu Faransa hagati y'u Burundi na Union Africaine avuga ko amafaranga abasirikare bahembwa atokwitwa umushahara ariko akitwa indemnité à misome mu Faransa Ku kwezi umusirikare wese aronswa umuriyoni w'amadolari y'abanyamerika n'amadolari 28 hejuru muri ayo ayagera ku 200 aja mu kigaga cya leta harabavuga ko ayo mafaranga adasiguritse abandi bati nagacinyizo igisirikare cyo Burundi cyo suko kibisigura
ni ibintu rero bigirwa bizwi ku buryo ava iyamva aharuye neza bazi icyo umusirikare umwe afata akorera nico igihugu cha mu rungitse gisigarana kuko hari ibintu bikenegwa umusirikare kenera yagi hari yabitari bike nta handi rero byoba kuko kenshi usanga mu mafaranga ategekanijwe y'igihugu biriya bimwe bimwe batabishiramo ku buryo rero igisirikare hamwe cyofashwe na leta gusa kitikoze kuyandi mikoro uhabu usanga hari ibyo babutse nico gituma rero amadolari $200,000 ku musirikare ku kwezi ayo birazwi si binyegezwa biranditse no mu bitabo no mu internet ubwiye ko bisomaho kiasi kinyegezwa niyo umusirikare atanga aja mu kiga cha leta ku kwezi.
Igisirikare cyo Burundi cyatanguye kurungika ingabo mu gihugu cya Somalia kuva mwaka w'2007. Amasezerano cyagiranye n'umwe bwa Afrika nuko hategerezwa kujya mu batatu atandatu ibatayo yose imara y'umwaka umwe gacitahuka mu gihugu. U Burundi ubu bufise abasirikare barenga 500,000 mu gihugu cya Somalia. Abajayo bose babanza guhabwa inyigisho z'ubukingira amahoro n'umutekano ku rwego mpuzamakungu. Gushika ubu abasirikare bose b'u Burundi bararonkejwe bene izo nyigisho. Iruhande y'izo nyigisho umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspar Baratuza avuga ko abasirikare b'u Burundi bagera ku bice 80% abo bita abaformateur mu gifaransa baronkejwe ubumenyi bwo gutanga bene izo nyigisho mu bindi bihugu. Eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Senateri Ben Cardin uhagarariye leta ya Maryland muri sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa kabiri yagejeje kuri iyo sena impungenge atewe n'ibibazo bikomeje mu gihugu cy'u Burundi. Bwana Cardin yashimye imyanzuro yafashwe n'imwe mu miryango mpuzamahanga irimo uAfrika yunze ubumwe, uw'Uburayi ndetse n'umuryango w'abibumbye, imyanzuro igamije gushakira umuti ibibazo biri mu gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru tugezwaho na Fidel Niyongabo.
Senator Cardin yasavye ko hofatwa ingingo yihutigwa yo gutuma hataba ubwikanyi bukomeye mu Burundi kugira Burundi ntibube nk'ivyabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Amenyesha ko Burundi bugeze mu gihe gihambaye. Yasavye leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo kubahiriza amasezerano y'Arusha yo mu mwaka w'2000 no guhagarika badatevye ubwikanyi kwa kibigwanisho imigwi ivyitwaje harimwo umugwi uri mu mugambwe uri ku butegetsi mu Burundi bita imbonerakure. Nukuja mubiganiro atawe bikumira bigenewe gutegekanya inzira igihugu cyofata. Senator Ben Cardin abandanya avuga ati:
The international community has engaged, but I fear our efforts may not be enough. I was very pleased to see the African Union Peace and Security Council's October 17th communique.
Amakungu yarahagurutse yamara utwigoro twayo dushobora kutaba dukwiye. Naranejerejwe no kubona ko urwego rujejwe amahoro n'umutekano w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika rwasabye ko haba ibiganiro n'irungikwa ry'abandi bakozi bajejwe gukurikirana ibyerekeye agateka ka muntu no kugabisha ibihano kubagira uruhara mu kongereza ubwicanyi bakongera bakaba intambamyi kunyishu iciye mu biganiro mu Burundi. Avuga ko birungika ubutumwa bukomeye ku mpande zose ko kubandanya ubwicanyi bitazokwihanganirwa. Ibiganiro hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo harimwo abahungiye hanze y'igihugu ari bwo buryo bwonyene bwo kugarukana umutekano mu Burundi. Senator Cardin avuga ko urwego rw'ishyirahamwe onirujeje kubahiriza umutekano ku isi rwafashe ingingo yari ikenewe cyane y'ukwemeza icyemezo yo gufata icyemezo mu mpera z'ukwezi kw'11. Avuga ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wafatiye ibihano abategetsi bamwe b'u Burundi mu gusaba ko haba ibiganiro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaragize uruhara biciye muri diplomasi. Mu kwezi kw'11 tariki 23, President Obama yarasohoye itegeko rifatira ibihano abategetsi bageramiye amahoro n'umutekano mu Burundi. Yongeye yamenyesha ko kuva mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2016 u Burundi butazoba bucemerewe kukura inyungu mu mugambi wa AGOA ujejwe korohereza ubudandaji hagati ya Amerika n'ibihugu byo muri Afrika. Senator Cardin avuga ko intumwa idasanzwe ya Amerika mu karere k'ibiyaga binini Thomas Periero yagendeye akarere k'ibiyaga binini inshuro zitari nke. Abategetsi bakomeye ngo barimwo abaserukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU baragiye muri ako karere. Cardin arahayagiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba zarakurikiraniye hafi ibibera mu Burundi, yamara amenyesha ko ubwicanyi bubandanye ngo bategerezwa kongereza utwigoro twabo mu gushigikira inyishu iciye mu biganiro ku bibazo biri mu Burundi muri iki gihe. Senator Cardin arangiza avuga ati:
Let me be clear. There is no substitute for a commitment by their Burundians themselves when it comes to finding a way forward.
Mvugishije ukuri, Abarundi bonyene nibo bategerezwa gufata iya mbere mu gutorera inyishu ibibazo byabo. Nibo bategerezwa guhitamwo inzira y'amahoro. Avuga ko uruhara rw'amakungu n'akarere ari gufata mu mugongo Abarundi muri iyo nzira.
Juti turi kumwe turi hafi kugera ku musozo w'ibigano byacu ariko mbere yuko dusezeranaho reka Aloyzi Bigirimana atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Samantha Power ambasaderi aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU ahanura Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ko atosubira kwitoza ikindi kiringo akinjure mu gihe ibiringo vyiwe bizoba birangiye mu mwaka w'2017. Samantha Power yabibwiye abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa kabiri ku cicaro ca ONU aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye gutangura kurongora kanama ka ONU kajejwe umutekano. Ati Rwanda rwabaye akarorero keza mu guteza imbere amagara y'abantu guserukirwa kw'abakenyezi mu nzego z'igihugu no mu bijyanye n'inyigisho. Ati nakaryo keza ko gukwerekana akarorero keza no mu bya demokarasi. Muri Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore aheruka gutahukana itsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu muri Burkina Faso yamenyesheje ko kuwa kabiri ko agiye gushyiraho programu za politiki ziha kazoza keza n'iterambere rwaruka abakenyezi n'abageze mu zabukuru. Ari kumwe mu bitavye amatora menshi ko Perezida Kabore afise igikorwa kitoroshe mu gihe ico gihugu ariho kikiva mu bihe byo gushaka gutembagaza leta no mu bihe bya leta fata kibanza. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho mugwi w'inteko zidasanzwe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigwanira hasi zigiye kurungikwa muri Iraq mu ndwi ziri imbere mu ntumbero yo guhasha no gusambura umuhari w'iterabwoba wa Eta Islamique. Sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajije kwivuna abansi avuga ko izo nteko zidasanzwe zishika ku majana abiri zizogaba ibitero zibuhoze imbohe zitororokanye amakuru y'igendereza hatibagiwe gufata indengo zikomeye z'umuhari wa Eta Islamiste. Mu gihugu cy'Uturukiya naho abantu batanu nibo bakomerekejwe n'ikibombe caturitse i Istanbul ku mugwa mukuru wa Turukiya ejo ku munsi wa kabiri. Ico kibombe caturitse catumye ibyo kwiyunguruza bihagarara. Abategetsi bamenyesha ko ico gitero cabaye mu masaha y'umugoroba mu gihe hari uruja n'uruza rw'abantu benshi. Imiduga itari mike yarononekaye harimwe n'amabisi yunguruza abantu gushika ubu ntawuriyitirira ico gitero. Muri Turukiya nyine abaminisitiri b'ibihugu rutura byagiye hamwe mu kugwanya umwansi bigiye gushiraho ingingo zo gukomeza umutekano ku rubibe rwa Turukiya inyuma yaho indege y'intambara y'Uburusiya ikorowe irashwe na Turukiya nkuko bimenyeshwa n'abategetsi bari muri iyo nama yakoraniye i Bruxelles mu Bubiligi ejo kuwa kabiri. Izo ngingo zigiye gufatwa zirimo kongereza ubwato bw'intambara mwiba hari Mediterane, kongereza indege z'intambara ku kibuga c'indege cahitwa Incirlik kiri mu gihugu ca Turukiya.
Shuti twari kumwe igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo naha kirangiriye. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Uwashize hamwe ibi biganiro ni Fatuma Karala Alimas, amakuru mwagejweho na Aloyz Bigirimana, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeze mugire umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro muri sanga kuri uyu wa kabiri aho twiheza ibibazo bimwe bimwe biranga ubuzima bwa minsi yose tugiye kuganira ku buryo busigaye bushigwa mu minsi mikuru y'ubugeni. Umuntu yiheje ibibazo by'uburyo canke ubukene buri mu Burundi ubugeni no kuvuga mariage ikabijanye no gusaba irembo gukwa ubugeni nyabwo ngo twikurura no kuja kuramutsa umugeni n'uburyo busigaye bushigwa muri iyo minsi mikuru. Bamwe bavuga ko bikenewe mu ntumbero yo kugumya akaranga n'imico y'u Burundi, abandi bakavuga ko ari ugusesagura amafaranga. Mwe mubibona mute iyo minsi mikuru yose ikwiye kugumaho n'uburyo bushigwamo muri iki gihe Burundi burimo? Bakunzi bicu rya Amerika rero nkuko bisanzwe turabahaye ikaze mu kiganiro muri sanga cyo uyu munsi. Umutumire wacu uno munsi n'umushinga ntahe Michelange Nzojibwami aserukirishira hamwe tubiyage. Bamwe muri mwebwe mushobora kuba mumaze kumumenya mu nkino akoresha cyane cyane Bujumbura mu Burundi, ahategura inkino zijanye n'imico y'ikirundi mwishira hamwe rijejwe guhindura imibereho y'abantu ribicishije mu nkino arizo twita théâtre mu rurimi rw'Igifaransa. Eka twakira umutumire wacu hama dutangire ikiyago. Mushinga nahe Nzojibwami ndabaramukije.
Namahoro.
Muraho neza.
Yego turakomeye.
Ni byiza cyane. Kaze mu kiganiro muri sanga. Mushinga nahe Nzojibwami wotangura usigurira abatwumva cyane cyane abakiri bato aba jeune bariko baragerageza kubaka ingo zabo imanza zijanye n'ubugeni ico zisigura. Kuvuga gusaba irembo, gukwa ubugeni, gutwikurura no kuja kuramutsa umugeni. Izo manza zisigura iki muri kahise no mu karanga ko Burundi?
Mu bisanzwe izo manza zose zirafite ico zavuga. Izo zo gusaba irembo urabona umuhungu n'umukobwa bamaze gushimana, umuhungu aravuga ati none ababyeyi banje ko iwanyu batahazi bazobabona baserutse uwo munsi nyine ata muntu abwira abakubiti ijisho. Akavuga rero ati ico uwo mugirwa rero wari kugira ngo abo bantu nibazabonaye ku munsi wo gusabana abageni batangure kwerekana ko bazinanye, ko bemeranye gukundana, hama rero baze basabana umugeni atari nk'abantu barabana nk'abarundi ngo barabana nk'abavandimwe. Cyo byo nico cyatuma rero bavuga ati abaze gusaba irembo babaze bamenyane. Hama rero gukwa naho urumva no munsi nyine wo kuvuga ati uhamagara abantu hanyuma ababanyi abaryango ambuli bugwe umbe yuko umukobwa wacu habonetse abantu bamushimye bashimye n'urugo rwacu kugira ngo bamusabe izuba riva. Ejo ntihazagira ubaza umbega umukobwa wa naka yagiye abantu bose babimenye. Hama urubanza rw'ubugeni nabwo nk'uko bisanzwe nyene no gushyira ahabona kumugaragara abantu bakaja imbere y'amategeko y'igihugu. Ko kera bahora baja muri sentare, ubu baja muri etat civile ku ikomine, hama bakaja muri ekleziya kugira ngo uhezagirwe n'Imana. Barero ibyo bimaze kuba urubanza ruraba nyene rw'ubugeni abantu bakangurwagwa. Nyuma rero bakaza kushyiraho ibyo gutwikurura. Gutwikurura mu mugenzo ya kera ubu byarahinduye, mbere ntabwo bigifite intumbero nk'iyo byarifise kera. Uko kera gutwikurura umukobwa yaba amaze nk'iyinga yose yaragiye kubaka, hanyuma bakanazana ibimenyetso byemeza yuko basanze umukobwa kiriya kiri isugi, mu nyuma bakaheza bakavuga ati reka rero tuze kumukura ku mwitwikiro kugira ngo tumuhe uburenganzira uko yoja kurima. Ivyo biheze akazogira igihe rero haracamo iminsi, hama rero nyina w'umukobwa nawe akavuga ati reka nje kuraba uyu mwana yagiye kugira ngo ntazorinda vyara ngo sange ntashobora kujayo. Akavuga ati ngende hakiri kare, akashishira urwagwa nawe akagenda ati narinje kuraba abana aho muba ngende umwana abayeho. Mu nyuma rero naho hariho n'ibindi byaca bikurikira yuko umuhungu nawe n'umukobwa nabo baca bagenda kugira ngo umukobwa ajane umugabo wiwe wabo abantu babone nyine ko yashitse urugo afise ubusiga amuherekeza iwabo. Niyo migirwa cyane cyane yari mu migenzo y'ikirundi.
Yego. Mu Burundi rero muri iyi myaka itari mike iheze akaranga n'imico imwimwe, bamwe bavuga ko isa nk'aho ariyo igwiza ibibazo by'ubukene mu miryango. Bamwe bavuga ko dukwiye guhindura ibyiyumviro ku buryo bushigwa mu minsi mikuru y'urutavana ko nk'iyo usiguye, kuko bavuga bati amafaranga ni menshi cyane asaba iyo minsi mikuru yose. Abandi bati ibirori iyo minsi mikuru igiza karanga n'imico y'ikirundi dutegerezwa kwigira kugira ngo abana bazomenye iyo mico nk'iyo usiguye. Mwe mubibona mute?
Erega burya nuko gusa abantu tutaza turabona ibintu ngene byagiye birahindagurika bacungana mu kirundi ngo ibyari magera byarageruye. Babona kera nk'iyo minsi mikuru yose ahanini niho wasanga umuntu atabintu byinshi cyane arinda gukoresha kuko wasanga ababanyi aramusabwira ati gera ashaka kudoza gusaba irembo wasanga karitse nk'itoke ababanyi nabo bagatari kibindi bakamuzanira inzagwa agiye ajanye nk'inzagwa zitatu zine wasanga nkiwe havuye gwagwa rumwe cyangwa zibiri izindi arabanyi babazi muterere ko ibitoke byari bikiri byinshi amasaka ari menshi no kubugeni wasanga ruko nyene hari rubanza kwagirwa n'ababanyi n'abaryango ko nk'umunsi wo munsi wo kubugeni wo urabona iwa w'umukobwa niwo w'umuhungu niwo bategura usanga baraterereje ugasanga arashitse jewe ndabira abantu ibyo nagiye ndabona naruka washobora gusanga nk'umuntu yashoye kuronka ni nk'imibindi nka 60 abantu bamutereye hirya no hino iyo mibindi rero ugasanga yaterekeyemo abantu bakanywa atarinze kuvunika ariko tugeze tukagenda kuraba unya tukaraba uburyo abantu bakoresha uko ubukene bwaraje umuntu agishobora kuronka abantu bashobora kumuterera imindi 60 bo ari nk'abo mu gisagara nawe ntushobora kuronka abantu umwe wese amaze kuzazanya ikazi ugasanga rero bose acaraba ati none kwanaka banyoye gute neza gutumira abantu bangana iki naka yarabisa bangana gute iki rero kigiye gutwisha ubu ni uko umwe wese ararira ku bandi akavuga ngo nanjye ntuza kugira nkanaka ibintu by'iwanjye tuza kubyoha nk'uko byanaka byaryoshe yagiriye muri sare imeze uku n'uku nawe ntuza kurondera ahantu bakira abantu 500 ugasanga rero wari kariyumvira kumbure yuko atanze ama invitation abantu bazomuha amahera mugabo nta kimwe kiba cemeza kwayo mahera bazoyamuha ubwo usanga rero atanguye kwiyumvira ati reka mbe ndayarondera aho ndayakura hanyuma niba ntereranze yasubizaho nta na kimwe kimwemeza ko azoyamuterera ugasanga rero umuntu ariko avuga ngo ntuza kuronka isano imeze gutya umukobwa ntazonjishe mu ijisho ntegereza kurondira imodokari tuzodekora nka zine basigaye badekora n'imodokari z'ababyeyi datwanje basanga imodokari y'abageni imodokari y'abapare imodokari zibiri z'ababyeyi zose bagiye kuzidekora aho bati jyewe ntegerezwa kugira ubugeni mu nzu ifadika isesuka ni byinshi ni byinshi mbwabo byose ugasanga muntu ariko arabigira ataravye uburyo bw'iwiwe ariko araharura ku buryo bw'abandi mbere bamwe bakaza kujyana n'amadini muri banki abamunyi ugasanga rero yarasesaguye mu nyuma bikamugore inge nazo bananya kutunga n'uwo mugore mbere nigihe bivamo n'induru umugore akagira ati jyewe nagira n'ibyo ufise sinari nzi ko ari amadini uri kurarya nari nzi yuko ayo masalo witonze ugahumbira ugasanga rero n'injyane ziravuye ku ngene bagize ubugeni bo babona ati tuko turagira ibintu biryoshye bizoryohera abaje kuraba urubanza rwacu mugabo mu bantu bamenye ko ingaruka izotuma bo nyene bajyana cyangwa akazi imibabaro akazi ubukene ariko hari ayo madeni umva rero mu bisanzwe rero abantu ntibakigereranya ibihe baraba ngo kuva kera byabigenda uku ariko rero byakuza kugenda
nk'uko wari ubize ibya kera kumbure bo bibaza ko bigenda uko wavuze nk'imibindi ishika nka 50 baronka muri iki gihe mu Burundi uko bisigaye bizwi kuri benshi iyo umuntu akuzaniye ubutumire kuvuga invitation mu bugeni bwiwe abenshi bavuga ko bisigura ko abagusavye intererano kurusha uko yipfuza ko wo kwitaba n'ubwo bugeni niko bimeze birajanye n'uko kuntu ko kwitega yuko abantu bazokuzana iyo mibindi 50 birajanye mwe mubibona gute
mu bisabwe naho nyene babire ingorane uko ibyo byakera by'iyo mibindi abantu bose babazi ati nakagize ubugeni nzota ari kuguha uko yaragirije akababwira ati jewe mu kwezi nkuba ari nko mu kwezi kwa kabiri akabwira ati muranterekere gitoke mu kwezi k'umunani hariho umukobwa wanjye azorongorwa cyangwa hari umuhungu wanjye azorongora abantu bakaba bizi nk'amezi 6 imbere ko bizora ariko urabona rero ubu umuntu avuga ati invitation kandi zitange hari n'abazitanga mu ntango z'ukwezi kw'indwi bazogira ubugeni mu k'umunani agaca yumvira ati ibyo ari byo byose ku mwisho w'ukwezi kw'indwi aho bose mpaye ama invitation bazoba bahembwe bazoba bampaye amahera mugabo ntazi neza yuko nabo bafite ingorane kuko ubukene ubu buri hose agatangura kuvuga ati nk'ubu ntanze amavitasi y'5,000 akira ati n'ibiburiburi umuntu wese azoma nk'10,000 agasanga kuyemeza ko ari amahera afise urumva rero ibyo ntawe bitandukaniye naho aba mbere bateguzi baterekesha igitoke nk'amezi 6 mbe ari n'ababivuga nk'ubu ugasanga azogira ubugeni mu kwa 12 abwiye abantu mu kwezi kwa mbere ati murajya munyibuka munterekere igitoke ukwezi kwa 12 umuntu akitegura amaze avuga ati kiriya gitoke kizohora n'ukwezi kwa 12 zojyanurwa ko kwa naka ariko rero abo nabo bahamaye invitation bibagira yuko hari uwo ariko aravuga ati nkeranye inzu y'abandi amezi 2 ntariha hariho ideni ndiko ndariha muri banki bankataya n'aya ku kwezi nawe ariko arayimuha yiyumvira ati ku mwisho azoba yampaye amafaranga agaca haruwa yabona yo ariko aragereza urubanza ata amafaranga atayaratangura kubona naho rese atangura kwinjiramo kurabahagurana
yego
naho nyarigira gurana avuga ati hari giye ku munsi w'urubanza harabadoza amabahasha ari amafaranga ku munsi w'urubanza wagera akarindira ko bazora amabahasha agasanga ari nkubuzanye bashirimo bibiri ari uzanye bashirimo bitatu ari uzanye bashirimo igihumbi kumva urafise nk'amadena ashika ku miliyoni cyangwa miliyoni zibiri ugasanga abo bantu baje ku rubanza rwiwe bamukerere nk'amafaranga atarenga n'ibihumbi bya 200.
Ganiro muri sanga umuntu yiheje ibibazo by'uburyo canke ubukene buri mu Burundi ubugeni no kuvuga mariage ikabijanye no gusaba irembo gukwa ubugeni nyabwo ngo twikurura no kuja kuramutsa umugeni n'uburyo busigaye bushigwa muri iyo minsi mikuru bamwe bavuga ko bikenewe mu ntumbero yo kugumya akaranga n'imico y'u Burundi abandi bakavuga ko ari gusesagura amafaranga iyo minsi mikuru yose ikwiye kugumaho n'uburyo bushigwamo muri iki gihe Burundi burimo mwe mubibona mute umutumire wacu buno musi umushinga ntahe Michelange Nzoji bwami haserukirishira hamwe tubiyage abanywanyi dufise kuri Facebook no kuri za WhatsApp ni benshi cyane gose bafise icyo baterera nkuko mubizi iki kindi kiganiro gihijamba abanywanyi bira dijwi rya America reka dutangure duhe bamwe ijambo bagira ico bashikirije dufise ku murongo Nadia uratwumva
ego ndabumva
mwiriwe neza Nadia urakomeye
Ego,
Nadia shikiriza icyumviro cyangwa ikibazo mu kiganiro muri sanga cyo munsi.
Ese ni icyumviro gembo na yuko? Kora kuwe ni Burundi bwakenye ku Burundi gusa twakenye hose barakenye. Nari ko bo kwirikana akagira ibigereranye ku buryo badashobora gusagira itungo ry'umuryango. Ko niwagira bijya byinshi byiza urashobora kwanza guhari ati mbega nitwagira mu rugo rwo tukubaka tugura igiti tukabigenza gute kuko nibagira mariage nziza cyane imbere y'abantu kabita mugabo aribyo bashaka kuba batuye nk'amadeni menshi
yego
barusa bajya mbere rero kuyishyura y'amadeni bavumva kandi bategereza gukenera ibintu byinshi mu rugo kuko umuntu wogeje vuba bakagerageza kubyina ntibatereka bure kandi ni medufate nuko ndabishuka agira ibintu bigereranye batumvikanyemo kuko ndi nkwana ubu yarazize cyane nicyo nashaka gushikiriza
ego nadye none nakabazo no kubaza ukuremegwa cyanke pression y'abavyeyi cyanke y'abagenzi yabo bibana bo yifatamwe gute kuko kenshi hari gihe usanga ari batuma bakora ibyo bakora uko gushaka kugira ibintu byiza cyane kugira ukundi yabigize muri ico gihe mwo byifatamo gute kuri wewe
oya mbenye ni hagati amezwe babiri murumvikana hagati y'umuhungu n'umukobwa ati tuzobigenza gutya kugira bigende uko kugira bimere uko twobigira uko tukabigenza kuko abazere ni bazaza ku opposition mwe mwamaze kumvikana
birumvikana urakoze cyane gose Nadia ereka twakire undi munywanyi ego twakire prudence turi kumwe Ego Prudence duzijwi udutelefone uri he Prudence?
Yewe ndi Bujumbura.
Ego Prudence ni tukumva neza ikibazo cyangwa icyumviro?
Ego icyumviro nagomba gutanga nuko keshi na keshi mbona yuko nk'ibintu by'ubugeni usanga beshi nk'umusore n'umwigeme bakeneye kuba kusanga keshi harije usanga bari mu madeni. Hanyuma rero ugacusanga uwo muhungu uwo mukobwa agiye mu madeni nyuma yaho bashisigaye bafise ubuzima bubi kandi bari bateguye yuko bubaho neza icyo niyumvira nuko nk'umubyeyi iyo bareke bakitunganye hanyuma bagakoresha ibintu bisanzwe mu gihe baba babyumvikanye na cyane cyane usanze bijya hajya hanye bagenda ngo gukwa kugira dote mariyaje ugasanga bitwaye uburyo bwinshi oro bari gufata ayo mafaranga bakayakoresha mu bundi buzima mugabo sishatse kuvuga yuko boreka kugira ububanza ariko nuvuga yuko bukoresha amahera makenya hanyuma mugabo ntabafite icyiyumviro nka zijya invitation usanga barungika nibaza yuko zijya invitation ajya amahera babazanira oro yaho bazana nk'ibintu by'ibinyobwa bubaha ayo mahera akazobafasha mu kubaka urwo rugo rwabo
birumvikana
ariko ndetse kuri icyo kibazo cya mariyaje hariho n'ibindi byinshi usanga nka gasiyaje iba nko muri guverinoma ugasanga bagira imanza nabone baragira imanza ugasanga harabayeho ubukene n'igihugu kiragize nk'ubukene
ni za manza z'urutavana ko twari ko turavuga ego urakoze cyane
ariko nari nse nk'intererano cyangwa kuri icyo kintu usanga nko mareta agize nk'imanza ugasanga ngo tugomba twibuke ngo umunsi mukuru w'ukwikukira ngo tugomba duserebe ngo Journée Mondiale y'iki
ego ariko Prudence ariko Prudence kumbure n'uwundi munsi mukuru urata Prudence uwo munsi mukuru uri kuravuga ujyanye n'iminsi leta ihimbaza iratandukanye dushaka kuvuga ku minsi mikuru y'imiryango cyane cyane ubukwe n'amafaranga bufata muri iki gihe sibyo urakoze cyane rwose mushinga nahe inzoji bwami kujyo Prudence yaravuze okay. Bijanye n'ababyeyi bashobora kuba nabo nyene bipfuza ku uko ibintu bigenda muri iyo minsi mikuru ababyeyi kenshi hari igihe usanga nabo nyene aribo bashaka ku uwo munsi mukuru genda neza kugira ngo berekane yuko basohoye kumbura umukobwa cyangwa umuhungu wabo n'iteka baba batewe kubona ibyo bintu bibaye kuri wowe ubona nabo nyine bafite uruhara mu kuremera abana babo kugira ibintu birengeye urugero
yego nabo nyine bafite mu ruhara izo ngorane zo gusesagura iziba ku ruhande rw'abagiye kugira ubugeni bonyine birashobora no kuba no ku ruhande rw'ababyeyi kuko n'ababyeyi benshi bagiye biyumvira ati jewe umwana wanje ntiyo maramara reka ndamuteye iteka nkuko namwene naka yamuteye iteka ugasanga kumbure mu nkwano bamuzaniye nk'umuriyoni w'amafaranga mugabo hagira yuko avuga ati nzoja gutwikurura umwana wanje ugasanga aguze nk'ibintu birengeye bibishe nk'ibihumbi amajana atanu ugasanga ayo majana atanu nayo yari yakoresha kugira ngo agurire ibintu umwana azotwara cyangwa ugasanga biranarenze ayo bamuhaye umva muri icyo gihe nawe nyine yego ku ruhande rwiwe ubugeni bw'umwana we burabaye mugabo hari igihe nawe nyine asigarana ingorane zikaba ku mpande zose ku mpande umuhungu akaba yaragize yarariye amadeni iwabo w'umukobwa akajya amadeni wasanga ni hahandi niyo habaye ingorane umukobwa agiye kubaganyira bamubwira ati noye ko twabihereje ko umuhungu nawe yagira ngo araganyira ababyeyi biwe ati none we gashawe we none we wubatse hataragira ko wubakana akazi kawe ugasanga rero ariko hateragiranwa umwengo mwaciye muduhebane mwadufata mu mugongo naho kumbure basesaguye bose wumva rero izo ngorane yo ku babyeyi biriho ariho uvuga ati jewe umwana wanjye tuza kuboneka nk'uko wanaka yabonetse kandi kumbure uburyo afise butangana n'ubundi rwanaka avuga ati ntiyo zakugira igikemanyi 16 mbere cyangwa ugasanga umukobwa nawe nyine yaremereye ababyeyi ati jewe mukuza kuntwikurura ntabonye ibiseke 16 nta maro yanjye namwibwe ugasanga rero ni zuguru hose bariko baragenda barondera ibyo basesagura hanyuma kandi hagiye n'umaze ronka nyine asubira ku kuntu ze kunganira ubundi kuko mu mpande zose baba baragiye basesagura
yego ariko hari n'igihe usanga ibyo biseke ari by'ugushariza gusa atanda kimwe kirimwo kumbure abandi bagasanga barabyifuje kandi atari ko byari bimeze muri ubu bundi bugeni babonye
rega n'ubundi uhuze ubwenge aravuga ati jego dasize nzotondesha ibiseke mugabo ugasanga hariho hari kilo kimwe cy'umuceri hari yazize nk'itomati z'2000 mugabo n'abandi rero akubwira ati jewe ntegereza kumara ukwezi mfungura neza ibyo muzuba mwanzaniye ugasanga hari ababigira nyine byo kugira nyine banezereze amaso y'abantu n'ababigira by'ukuri ugasanga bikokoye kugira ngo ibyo biseke bigende birimo by'ukuri nyine ibintu abana bazorya ukwezi kose ko mu bisanzwe ariyo n'abahungu avuga ati wowe shabura abona rero ko kudufana tunari mfite na tujyanye iwanyu utababwiye ngo bamenye ingene babyifatamo ntuzuze ndabakorashya tunari mfite twose na tujyanye iwanyu nawe agacara aremera ababyeyi mukandane n'igisege kigaragara ejo tuzoba babi ugasanga rero hariho ntuvuga ngo amapresiyo ugasanga harimo ibintu byo guhatira abantu ku byo bazokugirira birenge kumbura uburyo bataza kuba bafishe
nibyo reka twakire abandi banywanyi. Turafise Elimani. Elimani, uratwumva?
Ego, ndabumva.
Ego, kaze mu kiganiro, shikiriza cyumvira cyangwa ibazo.
Ego, ni cyumvira umutamukize umutumire.
Ego, arakumva.
Ama tena mfite cyumviro kubitanye n'inkwano. Kugira ngo bisanze inkwano ni yiyo ihande cyane imisore. Uzisanga kera inkwano yafatwa nk'agashimwe umubyeyi kubera yararize neza. Mugabo uyu munsi tubona ko yahindutse, yabaye nk'ikiguzi, aho umuntu ashobora gusaba inkwano yegeze miliyoni zibiri atako yifashe ataburya afise. Kandi kenshi usanga ababyeyi hanini nizo ntambamyi, kuko umuhungu n'umukobwa be yumvikaniye, ababyeyi nibo baza hagati ati mutazanyaya ntibikunda, mutazanyaya ntibikunda. Ukazisanga rero kubera umusore yaba yarakunze uwo mukobwa, araciye kubita, araciye ku mabuye kugira ngo aronke amafaranga ashobore kuyariha. Twagomba dusabe cyane cyane ababyeyi bareke kutubera intambamyimba, abana biyumvikaniye ati muhira tujyane abivanye n'uburyo bafise, ababyeyi ko batoba intambamyi kumbure ngo basabe amahera arengeye cyane, ku buryo usanga abana mu nyuma bagiye kubana baca nyene babaho mu nyuma kubera bivanye n'amahera menshi mu ngaba yaratanze. Ama harakakimvu nari nsisa nagomba uwo mutumira gisa akavuze ko ku bijanye n'iby'inkwano nyene, inkwano musanzwe n'umwumvikano uba hagati y'ababyeyi. Nagomba leta hamwe nk'abashingamateka hamwe botora nk'itegeko bakavuga bati mukumvikana hari urugero mutorenza cyangwa muje munsi, kugira ngo bishobore kugabanya bikikamukiza mu kuzimba abantu mu bijanye n'inkwano. Bagatora nk'itegeko bakavuga bati munyumvikano yanyu ntimurenza aha cyangwa ntimuje munsi yaho, kugira ngo bikunde nk'ashobore kujya ku rugero rumwe mu gihugu cyose, kuko hari uburere bumwe busanga bazimba n'ugasanga ntibazimba.
Urakoze cyane rwose Elimani, ubajije ibibazo byiza cyane. Reka tuje kuri Jean Marie nawe nyine mbere yuko twishyura ibibazo byawe. Jean Marie, turi kumwe, uratwumva? Mwiriwe Jean Marie, uduhamagaye uri he?
Nirende muri zina muri komine Gihanga.
Ego, ikibazo cyangwa icyumviro?
Nagomba kuvuga ku cyerekeye inkwano. Bari bakwiye gukebura kuko na leta ikagira aho ishyikirije, kubera urabona iyo bari kubarategura urubanza haraba konsimasi, harabaho ibintu byo gukoresha by'indengarugero. Tukagomba gukubitira urugohe leta ikamenya yuko kujya mu Rwanda bavuga ati hari iminsi mikuru utarenza utokwama mu minsi mikuru, bakamenya nabo nyine kugabanura. Abari hanze nibo baba bavuga ati ega urubanza ntirwamugwari, urubanza urategurwa, urubanza ukarukora, mugabo urazi inkwano z'ubu urabona ko ari imbendarugero.
Yego,
kandi gute usanga hariho ibintu usanga ababyeyi bavuga ati kubera umwana wanjye yize tugira dutangaya, kubera umwana wanjye agiye ndamukunda utangaya, mugabo ntiyibuke yuko mu nyuma hashobora kuba ingorane muri urwo rugo bashinze, ugasanga baragize ingorane mu kubaho. None rero ikintu twagomba kuvuga ni iki, nuko nabo nyine n'ababyeyi bo kwikwita agashyi bakagarukana agatima mpembero, kugira abana urwo rugo baba bashinze mu nyuma ntirubahenukire, ko kubera baba basigaye basize urugo rwera, bakibuka yuko uwo mwana ntibaba bagurishije, gasi usugutsirikanya si nk'aba baguze, si itongo baba baguze, ni urukundo baba baguze. Bakibuka yuko urwo rugo baba bagiye gushinga ari umwana wabo kandi ari umuryango w'abaguye.
Urakoze cyane rwose Jean Marie. Dufise abanywanyi benshi cyane bari ku murongo nabo nyine bifuza kugira icyo baterereye, ariko mbere yaho reka mushinga ntahenzo jibwami yishure ibibazo bibiri bisa n'ibisa. Elimani na Jean Marie, mushinga ntahenzo jibwami babajije ibibazo bijanye n'inkwano. Uravye muri kahise inkwano zafatira kuki, ubu zifatiye kuki, ugereranyije isano riri he canke ziratandukanye, ubibona gute?
Umuntu arazi byo mu minsi iheze, mu myaka iheze, akaraba n'ibyubu hari biratandukanye rwose. Kuko kera umuntu yaravuga ati baranashobora no kujya haba bakavugana ati none mwe mubona mworonka ibintu bimeze gute, bagaciriranira mugabo gukiranira ku mezi, ariko turavuga ngo kurisha inka barajya inama bene bo imiryango ibiri bakajamwe bakavuga nati none bona mushora kuvongera ngahaye mu akavuga ati je ibyo mbona nshobora kuronka noronka imibiri y'ugwagwa kwico gihebo o bivuga barazivuga bindi imibiri y'ugwagwa kandi ashana kuronka ibihumbi bitatu akavuga ati nuko mwana wa mama urazuzana ubwire umuryango yuko mwashitse mu rugo byo bakunda kubivuga bakikora sabanirembo niho bavugana uburyo umusise ingo bakabwumvikana ko umva hari harimo ikintu cyo kumvikana nta muntu yavuga ngo nzoza na ido nafise baba baradumvikana ariko rero ikintu kiko kiraza ubu nuko kuko Jamari yabivuze ati basigaye bamenya ngo bariko baragurisha kubwa wanje lisanse agatanga guharura amafaranga yatanze amurihira mu ishuri agatanga gukora bati mbega hembwa ngahe atuwe umushahara ugiye kwimukira mu rundi mundi muryango ari jewe watoza kunganira kuko ari jewe narishya amashuri uwo mukobwa agacata bavuga ati jewe ntaronse imiliyoni miliyoni zitatu canke zine canke zibiri ntuzova ngaha kanabwira n'umukobwa ati uwo muhungu arahe karakurondera wibuke neza afasha gukurira uro nagiye utanye umushahara mu wundi muryango n'ibindi buri imiliyoni zingano kurumva rero icyo kintu cyose ni cyane n'abadahayeimbo barajya mu kanwa wabo bakabazanya ati none ubona uzoronka iki hari nk'uwavuga ati jeye inka ndazifise mbere nzo kuzanira zibiri uwo nyine akaba ari bavuga ati mfise inka zibiri cyangwa yaba bavuga ati jewe nzozana inka nzane n'imibindi ngana uko y'urwagwa ubu rero umuntu agura itegeko ry'abazomuzanira agatuma umukobwa we kubigira uwo muhungu naho rero mbona hariho ubudasa uko biriko birafata intumbero yo kugurisha nuko atawuronka nyine ngena agura umuntu mugabo wotumengo uvuze ndiko ndiriha amashuri umwana wanjye namurihiye urumva uri kuragurisha ya mashuri yuvuga ati agiye kukiza uwundi muryango ataza kugumanga ukamenya ngo ugiye kuyihwabo kugira abanze basubize ibyo bamurihiye
yego eli mani wewe yateye akamo abavyeyi avuga ko bakwiye kwikubita agashiba bakareka kuremera abana babo ariko yongeye anavuga ati mubona hakwiye kuba itegeko abashinga amateka bakwiye gutora itegeko rivuga ati n'aya mafaranga atarenza akwiye gukoreshwa mu bijyanye no guka umuntu byo mwowe mubivuga kwiki
rero mu isanzwe si muta yuko rw'itegeko kuko nk'ubu nyine turahabye bitunganijwe kuva ku ntwaro y'abagaza yavuze ati ndakuye umwana mu gihugu ubu abantu bazotanga agashimwe aho abantu bavuga ati imbere y'uko bakura inkwano niho abantu batanga bike ati mugabo bazanye agashimwe niho bibaye ibintu cyane sibaza ko horinda ku itegeko ahubwo ababyeyi bonyine ubwabo nibo bakwiye kumva ineza y'abana bakavuga ati abana bacu bagomba gushinga urugo umwe wese mu muryango akavuga ati jewe reka nzane ibyo mfise nterere umukobwa wanjye iwawe umuhungu nawe akavuga ati nawe turabimwe dufata mu mugongo umuhungu wacu iyo mijyanye ikajyamwe ku buryo bonyine bafise bagaterera abana mugabo bakikuramo umwe kwibwira ngo nakazunzaniraya uwundi nawe ati bo kwa nsabyaya atoza kuzuzanira kuko nawe boshyiraho itegeko harya abantu turazibamije nk'uko ubona bavuze ati intwaro zirahavuye akazi agashima ariko akanyota gashya biduga gusumba nawe boshyiraho itegeko nubwo atabuza kuraba ibyo batanze ko atabuza kumviza ibyo bavuganye woguma babigira nk'uko gusa akwiye kuvugwa mu mutwe w'abantu bakumva inyifato ariko barateza abana yuko ntibateze abana gusa bateza n'imiryango bakumvikana bo nyine ati urusi urubanza wo kurondera gutungira ko ni urubanza rwo gushyigikira bakabishyira mu ijambo gushyigikira abana bakundanye kugira bajye kunga mizenya baze gushinga urwabo kuba ufashe umuntu gushinga urwo iwe uramuterera mugabo ntusaba ngo nzanira imiryango rero yoza iriga gusanga umwe wese icyo afise bagahereza abana amabana nabo bakigaza nabo nyine kwikora mu mutwe kwiyumvira ngo intego za kugira nk'ibyo nakayagize umwe wese tuzakugira ibijyanye n'uburyo afise kandi urubanza nireka kubamo ni uko utagize nk'uko nakayagize
yego ndabunganiye kandi nk'iyo haje itegeko rizanana n'ibihano none imiryango yo ziritwarira kuko umwe atarishe iby'itegeko rivuga nicyo kibazo
ntanubumenyi ibyo batanze buryo
yego mugabo ku bijyanye habaye itegeko ni ukuvuga ko imiryango yohava iziritwarira iyindi ivuga ko itegeko bamwe batarikurikije nibyo babyiza reka twakire na Emmanuel tumuhe akanya kubaza ikibazo Emmanuel uratwumva ego Emmanuel duzi ijwi uduhamagaye uri he
ndi mu Burundi na hari ikibazo kimwe cyangwa bibiri na rifite ngomba kubaza uwo mutumire
ego wihute
ego intuze mu byo tubwiye yakubwiye yuko hariho nimba ari kuza guca ku muntu
gusohora umwana kuza kumusohora haheze yinga yagiye yuko ba